Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Isame anira i Washington DC mukino ne mukino Rwanda mu Burundi mutukomeza kuri 100 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutukomeza ku FM jana kandi ibice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ni Frederic Mulikije atiramije ikiganiro cy'uyu munsi
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uyu munsi rero turafise abashitsi banonosoye ibibazo vya politike, tukaba tugiye kuvuga cane cane ku vyerekeye ingingo yatangajwe na sentare y'igihugu c'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro, ingingo yo kumenyesha icese watsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abashingamateka mu matora yabaye ku igenekezo rya 20 y'ukwezi kwa gatano. Uyu munsi rero turi kumwe n'abashinga ntahe batatu, turi kumwe na Mamese Bansubiyeko akaba ajejwe ibibazo vya politike n'imigendanire munonani Senareda, turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana akaba ishiramwe Parsema ishiramwe ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo, turi kumwe kandi na Baracyakwa Louise akaba ari umukuru wa Aranak akaba kandi ari umukuru urunani kira Burundi. Bashinga ntagwese mwakoze kuba mwitavye ikiganiro, nagomba cane cane rero ntitubateshe akanya dutangurire ku mushinga ntahe Mamese Bansubiye ko mutubwire cane cane ukuntu mwakiriye ingingo ya sentare y'igihugu c'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro ku ngingo eka ku matora yabayemwo impari, aho umugambwe CNL nawe nyine wari witwaye uvuga ko wibwe amajwi mega iyo ngingo, mwakiriye gute mushinga ntahe Mamese?
Jewe nayakiriye ngira ngo nk'abarundi bose nayakiriye neza, kuko burya iyo abantu bariko barahiganwa ari babiri biraba vyiza ko hagira uhagarara akagira ati ni jewe ndiko ndabuzuriza. Hama rero ico novuga ni uko ubutware tumenye ugiye kurongora Burundi muri iyi myaka igiye kuza ngo zobare imyaka indwi, abashingamateka n'abandi bazoba bayoboye bajejwe ibikorwa mu makomine nabo nyene baramenyekanye. Ahanini rero je ico nibaza ni uko amatora yamavaho mu mashavu, umwe wese yotsinda ishavu, tukamenya yuko amatora ni intambwe igihugu n'abanyagihugu bagira kugira ngo barangire mu kwiteza imbere mu kwishyira no kwizana. Hanyuma rero abo baraye batowe nabo ngira ngo nabo nyene mu macango bake baravuga, hariho byinshi bane bavuye kuri intwari yari igize iminsi ihari, barabi nyene ngo bisubiramo buzuriza Abarundi babahumurize, kandi barabe n'abajya bagiye barasotorana bareke kureka ngo urwango rugumare rurerure mu Barundi, ahubwo bahamagara igihugu abanyagihugu bose baze hamwe Uburundi burangene bwova mu bukene n'isingorane burimo.
Ibibazo bijanye n'imigambi yurangurwa turabigaruka ko, ariko nashaka mbaze n'umushinga ntahe Faustin Ndikumana nawe nyene atubwire ukuntu yakiriye iyo ngingo ya sentare y'igihugu ijejwe kwirizwa shingiro.
Bisanzwe ingingo ari nk'iya sentare ana byinshi muntu ayivuga ko ayibuza yakira nyine wumva ari sentare rero ko bigashingira ibyo yadushikirije nyine n'ibyo twakira ibyo kuko wumva ni sentare kandi yungurutwa nyine n'ibyo dufata ibyo yadushikirije mbere haba yataryoheye itaryoheye cyangwa ibyo byanejereje ariko igihambaye nuko kumure ise ingingo yafashwe na sentare yigiye mu ngiro kandi urumva banazuza kuyakirwa gusa igihambaye nuko iby'amatora uko bibaye bishobora kuzabiraha icigwa imwe n'aba yatunganyijwe kumure utunenge baba babonye bikazotuma baza barakosora mu bikurikira kuko sentare ishobora gushyika benshi kuri mugabo abasanzwe batunganya amatora muri kote politike n'iki basha kuzahabwa ibitwara bibonye kumure twabitunganya uku vyokura imari gusumba bihako wosanga umengo harinda kuja no kuja mu bisanzwe amatora yatunganijwe neza no kuja mu sentare biza iyubahirizwa n'ibirinda kuba barashaka kubitunganya neza hamwe mbe umuntu agitsinda ubwo nyine abandi bashavuga bati turagukeje vraiment hari ntasubirwamo iyimvira yo ivyo ni ko ibihugu bigenda bisuganya mu gutera imbere nibaza ko hazaraboneka aderesi ugasanga baragiye kugira icyo bateye ko imbere mu bijyanye no kutunganya amatora ariko ibya sentare yabishikirije nyine ni ibyo dufata kandi turabyakira
tugaruke kuri mwebwe mushirantahe mamesa naho mvuze ko byashikirijwe na sentare mwavyakiriye neza hari impari zikibandanya umugambwe senere gushika ubuntu uremera ko iyo sentare eka yafashe ingingo ya sentare yigenga ivyo ntibishobora kuba ico cuka kibi ntigishobora kuba cotuma ubutegetsi bugiye gutangura utarangura nk'imigambi canke hakabamwo intambamyi canke hakabamwo nk'izindi ntambamyi
iyo sentare yamaze gukurikira he igashikiriza ijambo ikiba coroshe kandi cohereza abanyagihugu ni gukenguruka hanyuma ibindi navyo bikazogenda birakosorwa mu minsi iza burya kugira ushobore guhimiza sentare ijejwe vyerekeye ntuzigirirwa nshingiro biragoye naho woca mutsindi nzego ngira ngo nka zirya za East African Community peut-être ko bashobora kungururizamwo mugabo ni gake cane gose n'izo nzego zishobora kuvuguruza sentare ijejwe igirizwa nshingiro ni gake cane gose ishavurira aba mugandi baritsinde ahubwo turabe ntihagire ingorane zisubira kwaduka mu bibondo vy'Uburundi turabe ahubwo abarundi bakwane mu nda utunenge tuhari ingorane zihari bose barazizi ahubwo barari nyene bokebukanya barari nyene bazikosorera hamwe atari ibondo vy'Uburundi bisubiye kwasi ku mutima
Fosandi Komana mwihweje ibirego byashikirijwe mukihweza n'amaraporo yagiye arashikirizwa n'amashirahamwe imirwi itandukanye yagenduje ayo matora mubona ko umugambwe senere uba uvuga busema
urumva hari iby'abantu bashikiriza ibirego kuvuga kiki cyane rero kandi ibyo n'ibisanzwe mugabo naho hariho uruhara rwa sentare iciye yisipoze ko yarabiravye nyine kandi ifitiye uburenganzira imbere y'amategeko ubu byo sentare ivuze biba bikingana n'iby'abantu bavuze mashirahamwe kunuku nicyo gituma navuga ati hari ibyo sentare ivuga mugabo ibyo nabyo abantu babashikirije kumbure bibwiza gufatirwaho kugira mu kuza barategura amatora tw'utunenge tutaraboneka badukosore ku buryo tugishikira ya matora hamwe n'uyatsinze cyangwa yatsinze bidakenerwa kurinda kujya mu by'amasentare agiye kubahiriza ibyo ashinzwe kubera twari ibihugu byinshi amatora atunganywa mbere bakiri ko baraharura uwatsinze ukazava kibasha atahajewe nk'ibisubizo ndabona ko natsinze akaza ahubwo ndafirikise uwuhejeje gutsinda uhejeje gutoma ni imvura y'uko twotera kujaho kugira nyimba sentare ivuze ntagumira abantu bagumana akango nungura hamare muri ibihugu by'iwacu sentare ashobora kuvuga yashikirije aho ihagaze ku bintu nk'ibi bamwe bapima ko bashavuye bahagize gute batabyemera batabiva kumwe ngo muri sentare niko bimeze kandi ni sentare idafite iyungururizo kandi na sentare nyene nicyo gituma hariho urwego rukuru rw'uwo muntu aba yizeye ko agiye kurongora igihugu afise uruhara runini kugira ibintu bisubire mu buryo uko urabona n'amasentare irashobora gushaka turatubona nk'isentare umuntu agenda kuburana nko muri sentare ya Grande Estance agatsindwa yaja muri kurudapere ikamurenganura urumva rero kuvuga ibyo by'amasentare nabyo nyene bo ni sentare nta kundi mugabo kumyo sentare nabari yanyuma ikavuguruzwa nicyo gituma uwo muntu abagiye kuramutswa igihugu ategeza gucafakira kuri utwo tuntu twose turatiko turavugwa kugira agorora ibintu cyo bita gushyira abarundi hamwe kurasamba cyo ni ubaro gikomeye cyane ibintu byo byashize
katugakwe kuri mwebwe mushe ntahe mames bansubiye ko muravuze ubutunenge muravuze eka uruhagarara rwabaye ibintu bishobora gutuma abarundi bacanamwo kugira ngo ibyo bintu byose bitorerwe umuti ibintu mwosaba umutetsi mushasha agiye kurongora Burundi General Evariste Ndayishimiye nk'ibihe
ahanini jeje no musaba umwengo nawe nyine yarigeze kubyivugira mu ntuzenya mu majambo yake yarashikiriza Burundi n'abarundi igihe ariko ariyamamaza hariho ibitari bike yagiranekura ivyerekeye iseshakugwa ry'ubutunzi bw'igihugu ivyerekeye abantu bakora ibibi bakikinga inyuma y'umugambwe ivyo vyose yaravuze ati je ntavyoshaka ntibizoba n'imwantora abarundi ro bare bamutoye sentare niko yarabishikirije adraba amajambo wenyene ikubita agashi arazi Burundi uko biri arazi ingorane Burundi burimo arabizi neza cyane rwose kandi arazi neza yuko Uburundi n'abarundi hanini bakeneye amahoro kuko hariho abantu batari bake bahunze Burundi.
Egome icyo kibazo cy'impunzi turakigaruka ko ariko reka tumwe na kanya mushira nawe Faustin ndi kumana nawe nyene gicashikirije ku bintu yifuza ko byorangurwa mu maguru masha.
Ibintu nifuza ko byorangurwa mu maguru masha hariho ikijanye na cohesion nationale ikuga gusubiza abarundi hamwe kugira abarundi bareke kugumaona ibihitiye mu biheruka bya 2005 na 2015 2020 hari iby'amatora byose bigiyemo gusubiza abarundi hamwe akumviriza bose akabigena atakuba mu ofisi by'imviri n'iki gufasha yuko uba umwuka nabo barundi bose bari hanze biyumva nk'ibintu bishasha bagashobora gutahuka ku buryo kuva yuko tufise kuba havuye umwuka mushasha kohezio abarundi bagasubira hamwe bakegerana bakanywana bakumvirizwa kugira abantu bashaka kugira ibyiyumviro intambara bitasezererwe Burundi ntagire usura kuvuga ngo ashaki abantu basubire kuja hamwe kumva yuko bashobora kwicarane bagatorera inyishu ingorane ziba hanze mu gihugu cyabo. Ikindi ni iki kibazo cy'ubukene, ubukene aho bugejeje abarundi ubushomeri, iz'igiturire iz'agateka kazi na muntu ko abantu usanga ariko baratoteza abandi cyangwa bariko baragira iki ibyerekeye inzego zimwe zimwe usanga ziriko shaka gukingira ikibaba nabo byayivuze n'abikorera utwabo bagaherereza bakarura ikibanza cyo gukora utwabo mu myidegemo kandi ibyo rero gituma nanjye mvuga ko ndabifisemo confiance ni uko njewe ndamwumvirije nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye ijambo nibuka njewe nafashe ijambo yavuze kuri ETS umunsi baheza imyiyamamazo ku rwego rw'umugambwe iwabo hari wa gatandatu baheza yaravuze ibintu ati nzumviriza bose abarundi bose ubutandukane mu byumviro byabo nabitwa yuko twatasa no tutahuje ibyumviro aravuga kuja kati akazi na muntu by'igituriye kutaziyangani abicanyi kutobahana yaravuze ijambo kabisa abari bahari nyimba bararifashe yaravuze ijambo rikomeye hamwe rero byoja mu ngiro n'ukuri Uburundi bwoshobora gufata intuze kandi noneho burya hajya naho bavuga bati umugambi ku butegetsi urabandanyije burya iyo ahindutse umuyobozi mukuru burya ibintu ntibirahinduka nyine ugeze mu birahinduka
yego mereka
ko nyine ibintu birahinduka ntabwo bahari umugambi ari wahagumye hari abahaje sisiteme nshyashya niko twagiye turanabibona
mushyirahe mbali cha kwa Loizi na mwenda wana kona kanya ikana telefone za zagora nye na shaka mugiri cha mutubgie chana kuzele kekunu muri lanak na muri kila Burundi mwakiri ingingo watangajwe na sentare igihugu cha Burundi
o ingingo kwa ya kiri rumba hii sentare ishikirize ingingo hima nawe ukawa muri muri legalite uguma mkufuga yuko uwaheza matendeko na cyane cyane ku ngingo ya sentare ibahezwa igashingiro atahandi yungururizwa cyo byakira kabyakira hanyuma kandi nuwo babeko yatsinze mu mico y'ikirundi uraheza kamushimira ko yatsinze hanyuma kandi hamunamwifuriza kuroranirwa hanyuma kandi ugaheza ukagira n'iby'umusabye rero kugira ngo kuko nko kuri rujya rwego rw'umukuru w'igihugu uba witwa Sebarundi hari byinshi babiri ngaho bitaba bimeze neza ubwiza utorera umuti nabyo nyine rero turaheza tukabimusaba nicyo gituma nibaza ko n'inama na rimwe yari muyivyo nyine kugira ngo tutegure
mu majambo make ibyo bintu mwifuza ko birangura n'ibihe
ibyo bintu twifuza ko birangura murabona muri kino gihugu murabizi Uburundi buri mu bihugu bikenye cyane abarundi barakenye ari nacyo gituma usanga mbere n'amatora hama harimo ubunenge bavuga ngo umuntu bamuhaye utuntu ubwira atore kubera akenye kama akantu kinica ntigizaga catora nabi ugasanga areba bavuga yuko bigenda nabi kwica icyo ni icya mbere ubukene burarenze urugero icya kabiri cyunga ry'igihugu usanga riri mu kaburi kamwe ntirisabikanwa n'abarundi bose ibyo nabyo wabwiza kubyicarira ikintu cya gatatu urabona yuko turafise abafungwa benshi bapfungiwe ibyiyumviro abo turasaba ko borekugwa icyaka hariyo impunzi dufise n'izitahe zize kudufasha kubaka igihugu
yego mushyira nahe mamese basubiye ko ikibazo cy'impunzi mwakivuze cyane rwose ikibazo cy'impunzi muri iki gihe ni ikibazo gihambaye kuko gushika ubu naho hari abarundi batari bake batahutse bahungutse hari abarundi bari hanze y'igihugu haba mu bihugu bihana imbibi n'u Burundi haba mu bihugu bya Buraya n'ahandi muri Afurika ikintu mwibaza cokorwa gitandukanye n'utwigoro twakozwe mbere kugira ngo abo barundi batahuke mu gihugu cyabibarutse niki
cyo kintu ahanini no saba ugiye kurongora Burundi uyaraye ashikirijwe sinzi nuko yoraba akareka kuguma yica amatwi akafata ingo yo kugenda kegera abarundi bahunze yereka n'abarundi baguma n'abarundi ushobora kwicara ngo neze uryohegwe mu rugo igihuzi yuko abo mupfukana abo musangiye kandi gukira bakoriwe mu gahinga aje yemere aganire n'abarundi ntibariko bamusaba byinshi bariko bamusaba gusa yuko nabo nyine bokumva yuko bashizwe ku batambitswa agateka bahawe iryo teka ryo kuganira n'abatwara Burundi hanyuma boroherezwe bisubirije mu byabo no mu byabo ereka niho niyo nziko itsohetse kakabanuka jewe n'ukuri agerageze uko ashoboye kuko uravye abantu bari mu makambi y'impunzi yari aho mu Rwanda ari ngaho muri kuduhanye imbire z'Uganda za Tanzania za Kenya n'abandi bari kure si byiza cyane rwose ntibegeshejeje agaciro igihugu araba icyo kibazo agishyire mu bya mbere n'ukuri kishobora kuramyereka kongera kigira kandi yari yarasanzwe ahubwo baca babandanya icyo kibazo kibiri mu bya mbere cy'igihugu
Fostani Kumana abarundi batari bake nk'uko twabivuze baratahutse ariko hari igitigiri kinini cyane rwose cy'abarundi bakiri hanze baba abanyapolitike cyanke abarundi basanzwe bahugiye mu bihugu bibanyi cyanke mu bindi bihugu byo muri Afurika eka ni Buraya imigambi yafatwa ikomeye itandukanye n'imigambi yafashwe muri kahise itashoboye kuzijura abarundi bose ngo atahuke yoba nkiye
bwa mbere hoho no gwapari gupositi n'agwa mu kirundi gufatira kuri uyu mwuka mushashuje burya ari umurongozi mushasha habari gihimbe hanyuma nk'uko iyo kumva ati umukuru ahujya byanditse yuko umutegetsi aba musuku w'abarongoye akumva ati burya jewe ndi umusuku w'abarundi baba ari mu gihugu n'abari hanze reka rero jewe ngerageze abo bana bose n'intama ndabakahukane mu gihugu ibishoboka rero bagiye akabumbiriza akagira gute yakumbiriza igihamba burya no kugura abantu bakamukavugana kumva ibi bakamuterera ibyumviro ngaha mu gihugu n'ukuri nyakubahwa General Ndayishimiye yuguriye umuka abantu bakamuterera ibyumviro n'ukuri ibintu birashaka gusubira mu buryo kuko aca yumva aho abantu bababaye aho bagwaye agafata ingingo akagira gute kujya avuga ati n'intama imwe yazimiye ati 99 uzifite urashaka kugenda ukayirondera ukayizana ibaza yuko ari kintu kugira ngo mvuze ko kohezo nasiyonari yo guhera
Nkuri kandi birashoboka kumbi abantu babaye bagize iki reka dufata ingingo ari umutekano ariko kwa birashoboka kandi arabishoboye umuntu asanzwe anamuzi no muri kahise
mbari cyako arabiza ikibazo cy'impunzi imigambi leta nshasha izotangwa mu kwezi k'umunani yofata kugira ngo abarundi batashoboye guhunguka ubuho batahuke mu gihugu cyabibarutse
ikibazo cy'impunzi nakikubwiye ko natwe cyari ikibazo kidufashe kidufise ku mutima kiroroshe cyane igihe umunyapolitiki wese abishatse uribuka muri 2005 haba amasezerano y'Arusha hari impunzi ngira ngo zihakwa kungana n'ibyo ziri hanze ubu ariko zaratashe kubera byari bivuye ukuntu ubutegetsi bw'icyo gihe bwabishaka n'ubu mbyo tumusaba tumusaba ibiganiro kuvuganira dialogue ayigire ikigwanisho ciwe no kuvuga kuyaga n'abantu kibi kigwanisho cyo ciwe abiciye abicanye mu kuyaga n'abantu nico kibazo cy'impunzi kirahera kuko hari igihe wiyumvira ko umuntu ari umwasi wawe cyane kubera mutavugana mugabe umaze kuvugana ugacusanga by'ukuri ntiyari umwasi ahubwo hari habuze uko kutavugana niko kwari kuza kuvugana turashaka rero yuko ubu atanguye amabanga yo ihera ku kikaba ikibazo ashira mu ngiro n'ingogana n'ingoga kugira ngo nabo bene wacu bari hanze baze dufashanye ibikorwa byo ngaha dukore kandi ni impunzi z'ubwoko bwinshi hari impunzi zahunze kubera ziya kera hari zahunze kuva muri 2015 hari n'abanyapolitiki bari hanze abo bose twe tubashyira mu kigo kimwe n'impunzi cyo gituka tuvuga tuti abishire mu byihutirwa aganire atari bimwe bita ngo negotiation of the magaburanyama mugabo dialogue no kukiganiro ngo hari inama Habimana ngo kandi ngo ahagiye bigiye inama bigira Imana nibaza ko ari byo bibazo
ego mushana Faustin Ndikumana mwishyirame parseme murakanguriye abarundi pindura ingendo haraheze imyaka myinshi cyane rwose abarundi batera imbere gatoyi bagasubira inyuma kubera cyane cyane indyane za moko indyane za politike eka imitumba eka ruswa ibintu byokorwa kugira ngo abarundi ko bahindure ingendo n'ibihe majamake
muisanzwe guhindura ingendo mu gihugu cyacu cyose bihera yuko abantu bungurukirwa bagashikiriza ibyiyumviro nk'aya mashyirahamwe agahana ibicaro bya politike abanyepolitike hanyuma rero leta nayo ibihari ikavuga ati reka ndabifatire ko nishobore gufata ingingo kuko abashikiriza ibintu ngo ibintu bihinduke barabyandika ku mbure barabahinga barabashyirahamwe yigenga mugabiza gushyirwa mu ngiro n'abariko barafata inkingo za politiki nabyo nko muri kahise urusanga hajya muri gihugu byose biteye imbere muribuka ko hari ibyandiko byaba Voltaire bya Montesquieu byaba Jean Jacques Rousseau bijya byagiye biraja mu mabwirizwa shingiro mbwa abanyepolitiki babishyira mu ngiro mbwa byarahinduye ingendo secret de lumiere en Europe birahindura ingendo ku banyagihugu benshi ingene bashobora kubaho ingene batwagwa ingene abatwagwa n'abatwara babana igihe igihugu kigira cohesion ibyo rero byanyu igihambaye ni uko hatangura kwitwa dialogue na débat débat no kuvuga scientifique abantu bagashikiriza ibyiyumviro bagaharira abantu parlementaire bakumviriza abantu abashikiranganji amashami kagwaruka iyo rero ilo dira ngo di shock des idées ari rimye yo uwo mwuko hari ibintu biratera bikaze birayifunura bije imbere nico gituma rwani banza yuko uravye bahe igihugu cyari kigeze hari hagenda kabisa yuko izo deba disubira abantu bagashikiza ibyiyumviro ubutegetsi bukumviriza hagakuwa nyine ingingo nyine gushikiriza ibyiyumviro ingingo igiye gusumba iyindi ikaza ari uko nyine yo yihaye agaciro kukuntuze ku bushobozi bwayo n'ibyimbiri bifite hama mbere ibyo kuvuga ngo abarundi twitana abantu cyane burya abarundi burya twese tuba tumeze nk'abantu bavukana nta mwansi uva guhura umwa cyane n'ibiki burya umwansi wo tuvuga ari umunyamahanga ushobora tuta igihugu kanaka n'umwansi wacu kuko kishakira inyungu zacu n'iki mugabo ufatiye ko abarundi ari abarundi usanze uti reka tubumvirize reka muje hamwe ubugane hanyuma iyo diyaro ryirabo urashobora gusanga abantu bose bari kuba barashobora gusubiza hamwe ku buryo n'ubutari karaza muri iyo diyaro gusanga yikumiriye ugasanga niho nyari karafatwa yuko ariko arabavu umwono nyahandi ho nibaza yuko ibyangombwa byari bihari yuko yasha uwo mukuru w'igihugu mushasha uca yifata
egome moshe ntayima mese nasubiye ko indyane z'amoko ubutegetsi bubi byararanze Burundi kuva Burundi ukionka intwaro yo kwikukira ikintu cyokorwa kugira ngo Abarundi bagume batera imbere ntibasubire inyuma batera imbere mu byumviro batera imbere mu bya politike mu by'ubutunzi eka umurundi wese ahari atekanigwe zo bankibi
ahanini je uko ndabibona nuko uhawe iteka ryo kurongora Burundi yo kwamagibuka yuko ntarongorera umugambwe arongorera Abarundi bose ntarongorera batsi ntarongorera bamutoye gusa arongorera bose abamutoye n'abatamutoye kandi burya nta mutware adahanugwa kuko iyo utagiye urekera batya abandi twabonye umuvuga rumwe mu bya politiki usanga iruhande yiwe haciye haja kafwi kaguma kamubwira amajambo atameze neza amajambo y'ubucangiro amajambo y'ugushaka kwitonagaza amajambo y'ugushaka kugira ahubwo mbere ngo bigize inyuma abandi kugira ngo babe aribo baronka ibyicaro bya mbere nawe ubutwara agume yibuka uko atwarira bose kandi burya teka ry'abatwara riva ku kugene abanyagihugu bonyine atanumwe bari kora kwidogera hanyuma rero mugabo tugume twibuka uko ya politike mu buzima bw'igihugu nta ushobora kutora inyishu ibibazo byose ariko ibibazo byose aho biri akegera abandi akegera bajya bayibona ukundi bakicarana bakaganira kandi akagerageza kuraba ingene ibyo bapfutse nabo bitoshobora gushikwa mu ngiro
egome moshe nahe baricakwaloiza kugira ngo Uburundi butere imbere mu byerekeye ubutunzi ibintu byokorwa mubona ku bwanyu albi
ubwa mbere hoho twe tuvuga tuti hakenewe ihinduka ry'imibereho yatwegwa Abarundi nuko mu Gifaransa mu Kirundi biragoye mu Gifaransa ni changement de mentalité ari ukuntu Abarundi bamaze imyaka bameze birakeneye guhinduka ubwa mbere guhinduka mu ntwaro mugabo nyine na twebwe abatari mu ntwaro twese tugahinduka ni ukuvuga ko ngira ngo ubu Abarundi babona yuko baramaze kubibona ko umuntu ntakubwire ngo atwa ngo ni ukubera muhujije intara ubwoko ngo niho ngo uzomererwa neza hari hamerewe nabi kandi ariko hatwara bahujije intara bahujije n'ubwoko ni ukuvuga ko tubwirwa gukurikiza tukumviriza abatwara aho nimba niko ndabwira kumviriza impanuro z'abantu nko mu by'ubutunzi babyize banyunonosoye bakumva icyo kuva kugira ngo igihugu kive kuri kibanza turimwo mu by'ubutunzi kije mu bya mbere cyangwa bakurica abandi bavuze umuntu ntiyumvirize akagwi gatoya akagwikiwe usanga ko ariko haranumubesha bisanga ushaka ukuri wumviriza imigu yose ahandi naho urwego janye n'iperereza rwego wigendeza nibaza ko hariyo rurafite akamaro kanini cyane na cyane cyane mu bijyanye no guhanura umutegetsi mu bijyanye no guhanura umukuru w'igihugu ntirukore ibikora gusa mugabo ruje rubaga mu bantu bumviriza ukuntu abantu bidoga mu bijyanye n'ubutunzi mu bijyanye n'ubukene iyo ugiye ukumviriza abantu bavuga ukuntu ibintu byogenda ugacurishikiriza umuyobozi araheza akabifatira ko niko n'ahandi hose bakora ni ukuvuga ko akarimi gasosa umuntu yokareka kumviriza iradiyo imwe umuntu akabireka kuko irakuryohereza ikagushira aho ushaka ukumva nyine ni bya binde aho itumvise akantu k'impanuro katajyanye na byo wiyumvira utera imbere
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tutandukiye ikindi kibazo gihambaye cyane rwose muri iki gihe murazi ku Burundi eka butakiro nk'imfashanyo imigenderanire n'ibindi bihugu ntiyifashe neza cyane rwose imigambi abategetsi bashasha bushimikira ko mu mezi ya mbere nihe mushira ntahe bamese bansubiye ko
imigambiranire igihugu n'ibihugu cyane cyane igihugu bibanye ibihugu dusangiye kahise muri ibihugu bya Buraya mu bihugu by'Amerika n'abandi birakenewe cyane kome mu minsi ihetse hariho amajambo wumva avuga ngo turikwije burya nta muntu yikwiza nta muntu yikwiza kandi burya iyo umaze kwiyugarira ko ntugire imigenderanire myiza n'abandi uca usanga n'ingorane bikotera kubana umurengera jewe rero ico no saba ico ni yumvira nuko nyabona nyabona abo bagiye gutwara Burundi bogerageza bagasubira bakagenderanira n'ibyo bihugu bibanye reka burya umubanyi niwe mutsinda muriro birakenewe hanyuma kandi bagasubira bakicara bakumviriza bakumvikana n'ibihugu cyane bidufasha kuva na kera iryo imfashanyo gufashwa su sakagaye umuntu agufashije ntaba kugaye
Faustin Ndikumana kuri icyo kibazo nyine imigenderanire y'Uburundi n'Amakongo yose urakuna bwa gute imigambi abategetsi bashasha boshimikira ko cyane cyane mu mezi ya mbere ni nk'iyi
icyo cyo no fata yuko ari cyangombwa kugambira hoho uravye byo ukeneye kugira tuzamura ubutunzi bw'igihugu ha mu migambi yagirandikwa hakeneye uburyo bwinshi cyane n'uburyo rero butoshobora kuvuga ngo buve mu gihugu hagati kandi hari ubutunzi kamatwari dufise butari kuburagira icyo bushitse ko ni ukuvuga rero kuvuga ati turikwije turamize gute sinumva n'ibyo ndyo kuvuga ngo tuba tunikwije kuko nta gihugu cikwiza na bya bihugu by'Ubuyapani cyane byane usanga ariko bifashanya n'ibindi hanyuma ikindi ni uko tufatiye nko mu bihugu by'akarere gusubiza imigenderanire y'ibihugu by'akarere ni na ngombwa cyane kuko ibi bya integration regional ibyo bituma abanyagihugu bagenderanira bashorerana ibutuntu makomerese transfrontalier burya ntuzi nk'abanyagihugu usanga bamerwa nabi cyane cyane ku mipaka batashobora kuza barinda udutuntu nyine kuma bajyana imigenderanire mu by'ubutunzi n'abanyagihugu mu bihugu bahanye imbibe ibyo ni ibintu bifasha igihugu cyane rwose bita commerce transfrontalier
yego mushya ntahe mbere cyako Aloisa imigenderanire ni ikintu gikomeye cyane rwose imigambi yorangurwa kugira ngo imigenderanire y'u Burundi n'amakungu isubire kunaguka ni nk'ibihe ibintu abategetsi bakora mu minsi ya mbere n'ibi
erega nabivuze mwisanzwe incha make yabyo n'ibi twavuze bijyanye na dialogue kuganira kuvugana n'abantu iyo uvuganye n'abantu ibyo bihugu byose mukajyana mukaganira mugasubira mu byamaruraso mukayabyura kibazo gica gihera mwisanzwe ibintu umuntu yishoboza ari umwe byonyine no gusara nta muntu ushobora kuvuga ngo yoguma ahantu ha wenyine atagiye hamwe n'abandi urabona noneho uhoho ibyisi biragoye ari mu ibiriko magura mondializazo iki aha tuvuga ko tugomba tuje mu karere tukakorana ngo tugiye muri Afrika y'ubuseruko nuko tubona hari icyo tuba dukeneye mu Burundi niba rero tubona ko aje dukeneye muri Afrika y'ubuseruko no ku isi yose turakeneye gufasha kuvugana n'ibyo bihugu ukaraho dufasha kwisanzwe icyabitse iyo migendere igabanuka nuko muri ino minsi hari icyo cyuka kibi cy'ukwinubana ariko mwisanga abantu bagiye hamwe kandi ngira ngo bidahindutse ndetse bituma dusaba uyu nyakubahwa nyine barinze yizeye abarundi abuga shingere cyarahindiye amutora amenga rakunda kuzani umico yiwaragandira iyo ngende yo yigira ntagire abantu bamudama cyangwa bayimubuze nibaze ko tudu muteze muri no minsi y'umunani amezi atatu cyangwa amezi 90 ya mbere niyo minsi yerekana umuntu icagomba kore iyo minsi rero tumusaba ko yohamerera amagabo ibyo byose turavuga migendo nani makungu utawandi munzi gusubiza abarundi ku murongo akabikora muri ayo mezi nibaza ko tuzoca duheza tukabona ko Uburundi bugomba bwogorore koko ugomba Burundi ugomba buje mu byahinduka ibyinduka ko kuvuga ngo bari kizwe twaho no mu twari we saje agakora ibintu nawe ari wipfuza abarundi bari bipfuza byiza nakibuza ko uwo muntu abantu bari bakamushigikira bizere ko migendane n'ibindi bihugu abari byura kuko aganiriye akavugana kumva yuko ataki hari bifashe gihari ibaza ko cyo bikintu cyiza cyane kugira ngo uce dufata intambwe iterambere kandi noneho byariteguwe ko Burundi bwiza butera imbere iyo ibijyanye n'ibi byatakaza na muntu ibijyanye n'ibi kutarenganya abantu bibana byubahirizwa amakungu yari yiteguye gufasha Burundi nibaza ko nuko aciteguye kugira ngo dutere imbere
ari kindi kibazo gihambaye cyane rwose cyashikirijwe cyane cyane cyerekanye rwose igihe cy'iyamamazo kandi imbere yaho gishobora kuba cyaravugwa aho bavuga ko urwaruka umugambi uri ku butegetsi rwa curabufunda buhoro urwaruka rwo mu yindi migambi cyane abanyagihugu muri rusange ibirego umugambi uri ku butegetsi bahakana kuko wavuga ko umunywanyi ari imbonerakure afashwe akoze ibyaha ibyaha bibazwa ku gatwe kiwe icyo kibazo kugira ngo yitorege umuti abantu bose bari mu Burundi n'ahandi bakibone cyo kimwe hoko guki mu shyanahe mamese bansubiko
reka bya kuba bivuga mu kirundi inka zitukwa impitsi iyo ubonye abantu bari ko baravuga ati nyabuna nyabuna hari hangorane nta kwica amatwi kandi ngira ngo twese twarabonye ko hari abasotoranye hanyuma rero kume tatwaje tubicishe hagufi hari ugwaruka usanga bakunda rimwe na rimwe gusotorana ariko ubwizwa kubuzuriza n'urya abajejwe sinovuga rero ngo ni mugambwe umwe gusa n'abari mu yindi migambwe yari izo za senere yari za sarake ari abari muri za ikona cyane cyane ro muri sendegesi bareke kuza barari kurwaruka ibugirijwe kubishakira cyane cyane ubu tujambo two gutukana aya majambo y'ugucyoza abandi ni bibi cyane rwose ibindi byose bizama bihera mu majambo ibindi byose bizama bihera mu bintu by'imfino ukamenya ngo gutegura kumbe bariko batera inzigo cyane cyane izo bintu bigerageze bitorega umuti vuba bitorega umuti nabyo si bindi nuko sentare zokwikebuka isiuto zitabaye abatwara bamenye uko batwarira abarundi bose batatwarira igice kimwe cy'abarundi cyuko niko babibona
ego namwe mushyanahe baricako na mushyana hi fostan ubwambere na mbere fostan ndi kumana mu gihe cyo muvuze kuri icyo kibazo cy'imbonera kure ni kibazo abantu benshi batavuga cyo kimwe abarundi benshi bavuga ko reka bagaruka bwo mugambwe ruhonyanga agati akaza na muntu rukakubagura urundi gwaruka kugira ngo ibyo bibazo byose abarundi babibone cyo kimwe byogenda gute icyo kibazo cyorangira gute
mu isanzwe ego baravuga ngo imbonerakure mu isanzwe gusa kandi zo gushira burya imbonerakure nk'uko batinya urwaruka kandi urwaruka narwo n'abantu bakunda gushira ibintu bigaragara bakabishyira mu ngiro kumbure mu barukurira ari byo birimo mu isanzwe byo kuyiza kubera abantu bafite mentalite y'ukumva yuko ati y'umuganga wanjye uri ku butegetsi jeriki cyane cyane ngamategeko 4 inkanwa ngo zikibarandika kwa ngambo uri ku butegetsi bijya soko ndarwa kuryiha kuko ndi mu gambo ku tegeki bagira bashinge cyose harya kuko ndi mu gambo ku tegeki nije ndabigira wewe ntu igirayo ubuje kwa ruko rw'akashinzwe bakoresha kwa rwa ruko rw'acu rukoreshwa ushari ubunika ngaho harya abari abantu babishingiki baba bohejuru yinyiye mu bisanzwe aho byohera kugira bihagarare ibyaja mu tubura tukinya kuba jenanda ishimiye ukufati umutware ntavukana umutware ntavukana na gatoyi hari abantu nk'ubu unyi byumve gatanga kwimbira ati okay jenanda ishimiye aratwaye ntashimbira ati abo hari umugambo uri ku butegetsi nitwe tubandanije reka twanaye tugira kumbure uko twahara tubyumva hacengera ati abo twagwananye noneho n'umujenerali twagwananye ubu nitwebwe turabandanije cyangwa ati abo tuva hamwe nitwe tugira tugerweho ugatusanga abantu biyumvira ibyiyumviro nk'ibyo ariko nk'ibyo byo kubabishize hasi mu kiro cya mbere kandi mbisabye ndavuga tuti abarundi bose ntihagire umuntu ushaka kudahigira amategeko yabandi ngaro ni byo tubona ngaha mu mabarabara ingene abantu muri koridora ruti nyine yigenda n'utuntu twinshi duto duto tugira turerekana yuko hari abantu bamaze kumva yuko imihingo bariyande uriya amategeko cyane n'ibindi nk'ibyo ushyira akatubwira kuri ati abarundi mweze uba amategeko akarakuvuka ni ukuri icyo kintu kiba ari ikintu cya mbere n'ibyo rero bizabihera ibyo wumva ati wumva ngo nimbonera ku igenewe bica bihera kuko urumva itegeko ariko rirakurikizwa umuntu wese ariko arubahirizwa igihe atwarira abarundi ngo atavukana bica bihera ko bajya mbona kubigira kubera hari abantu intermediere babyumva uko nyine baba barabye hirya rero bajya ndazi neza hejuru abuze bati nta n'ibyose urakumva bijya
mushe ntayo baracya ko barangiza nk'uko twabyumvise abategetsi abategetsi b'umuryango itandukanye icyo kibazo bakivuga cyo kimwe bagatanga n'impanuro bose zo bahagaruka ariko ugasanga siko bimeze ugaruka rubandanya rutana mu mitwe ibyo bibazo byo urangira gute imigambi yofatwa na leta nshasha yobigiye kugira ngo icyo kibazo kibe ikibazo kitakivugwa mu Burundi
bo jewe murambabarira rero jesi ntidufise imboni imwe n'abantu ugiye ikibazo shimbona kwenda kibona kuko jewe sindagira jewe imyaka maze ngaha ntembera mu bundi bose sinigera ngira ikibazo n'imbonera kure nari kubera iyo ukomantaje mu mutwe ugakomantaza mu mutwe nyine ukawukomantaza aho ugiye hose urabona ibibazo ega bavuga imbonera kure hari igihe no muri bo nyine nabo bakuga bafite ibibazo jewe rero ndakibona uko kuko imbonera kure n'urwaruka wowe umuntu mubana ku mutumba ufate urwaruka rwo mugambwa ranake jewe hari n'igihe mwugira ibibazo gute mubana ku mutumba wisanga haba hari ikindi kibazo si ukuvuga ngo nibiki ni ukuvuga ko ibyo bintu kubifata ahanini kandi jewe ndiko ndavugira izo mbonera kure mugabo hari n'ababikoresha kubera byabananiye gushyira kuri tele bakatubesha tugaca tuca hejuru tuvuga ngo ni mbonera kure zababujije atari ibyo abantu benshi ufate ko tuza turavugisha ukuri twebwe twariyamamaje mu bundi bwose nta na rimwe twe twahuye nta mbonera kure yigiye kudukoraho kubera iki bivana uko usanzwe umeze none nka mutama ndayize domisiyo nahaciye yitwengera yugira ingorane n'imbonera kure gusa mugabo ije ikakugira gutya nawe ugaca ufora muca mu Rwanda ibyo murayaga mukayaga dushyira imbere ukumvikana bwa mbere tutarabishyira no mu bategetsi hejuru twebwe nyine twumve ko turabarundi umujene urwaruka rwo muri ranake rwo muri fode rwo muri sndfdd rwo muri sene babanze bamenye yuko iki gihugu ni rwabo imigambwe ni rwacu bw'imigambwe barashobora gukubitana umugambwe ntihage nishuza kukumarira ibyo banze babyumve mu mutwe ubwa mbere hoho babyige babyumve babwiriza kubana neza ubwa kabiri aho binaniranye niho dushya dusaba tugizeho tunabisaba na perezida perezida abwiriye ubutungana tubutungane bukore bugakora icyo tumusaba gusa uburenganizi ubundi niba turavuga ngo ni uko ari umugambwe kanaka bakamuhande bica bigenda biheze ni ukuvuga rero ko jewe ndabona abantu barakumanaza mu mitwe twiyoroshe mu mitwe tumenye yuko turi muri politike ni politike mugabo si ugutsinda naho hanyuma tumenye ko umuntu abemera bibiliya nibo bahaye ati umuntu aja gukubita kuvuka muha undi musaya mugabo ntaca kubita kwari yacavuga ati umuntu ari undi musaya reka ndamusa kigomba kera niho bavuga rarwaditariyo ati eye pure yigisho kujisho gutwikuvuta ubu nibaza ko twoshiraho iyo ngendo yukumvikana nibyo bibazo bizogenda bihera
kiwe ikindi kibazo na nifuza ko twogadira ko imbere yuko turangiza ikiganiro ni kibazo charuswa kiri mu bibazo byamye kuva kera narindi bisubiza urundi inyuma icyo kibazo coterwa umuti gute hari ubutegetsi butandukanye bwagiye burashikiriza inzego eka n'imirwi ijejwe gutuza ruswa ariko izo bintu ntibyigeze bituzwa eka intwaro ya kamwana wa mama aho usanga kenshi na kenshi abari ku mu biti bitandukanye atari abantu babifitiye ubushobozi bwinshi cyane rwose kurusha abandi mu shyirantahe Faustin Ndikumana nashaka abari mu mitangura kuri icyo kibazo mu majambo make cyane rwose ndabona kanya kihuta
mu bisanzwe icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane ndetse burya abantu baguma baca hirya icyo kiri mu bibazo mvuramutima uko kiri mu buzima bwa misi yose bw'abantu kiri mu gihugu nyine gitunganye hanyuma kandi kenshi rero ariko baravuga bati igiturire ruswa benshi bashaka kujya kubona ngo igihe giturire ngo kugira ngo baca abapolisi mu ibarabara petite connexion kenshi nje n'amashanumba uburyo igiturire kigomba kurwanya kiba gikomeye kandi kibanza kurwanya no kubwira kujya giturire kirwanye ni ikijyanye n'amatungo ya leta hanyuma uburyo bwo kubona hari ibita bya arishisima ibifite byo kutashobora kwerekana amatungo yavuye hagashaka bya bindi bya rabashi muganga abantu uri kugira ngo nabwira neza kumba utabona amatungo ari karaba n'ibindi n'ibindi ndetse tushobora kubigira ibyo rero iyo bigwanijwe bibanza kurwanya nk'uko tuvuga tuti declaration de bien ni ukuri nka wa mugenzi uvuga tuti umuntu yinjiye mu mabanga abantu kwerekana amatungo yiwe yinjiye mu mabanga kandi yavuyemo bakakubara kubwira ibyo utagize iki amategeko arani honyene yo tutabara shitsi yo disipline gasubira gatangura akavuga ati umuntu agiye mu mabanga declaration de bien bakasubira bakaraba ingene byo genda avuyeyo n'ingene byo kushya ibintu bimwe twa bitwa bafata nka turi mu ayo majyana kuda kwicara hafi ibiyumviro byinshi mugabo uhere kuri icyo cyonyine cyo kurwanya arishisima irisite ugasanga niba bavuga bati hari abatware bagiye uwundi aje umuhaye ikomine ikomine agatagenda afite amafuso ane ati ikomine ugasangiye kwa kundi uwuhaye ubushikirangange ngena n'ubatabagatatane ubushikirangange ugasanga ni kwa kundi ngena ngo tugumye muri ibyo ntawe tuzoshika ni bwa butuzi ariko burasanyikanywa neza nicyo gituma rero aho hantu ari ukuhicarira cyane iyo ngendo yamaze warundi cyane benshi igomba guhagarara kuko n'ubundi tugiye tukaraba n'ingene amakora bari karatangwa hacajamo n'ako karenganye wewe urunkubwo butunzi bungana gutyo uwo kubaza ati none ayo marobine uri kuraruka niko ruriha icyo kintu rero cy'abantu batazi kurya icyo bagiriye akuya bazi ko kuzinduka mu gitondo ari ukujya kudeturuna ubusuma kugira iki bagashaka ngo kuba rubaka ibintu ni ingeso mbi cyane irikoinzi igihugu nakazana n'ingeso mbi mugwaruka kudakunda gukora abantu bakabona yuko kugira utere imbere gukora byo bidakwiye ibyo babiri yakuya wama misi yose uri kurarondera ibyo wiba n'ibyo ugasanga ariko aratemba ibyo rero nibi nahubwo rero byo guca byicarirwa mu byihutirwa cyane
ego moshe nawe mamese bansubiye ko ikibazo cya ruswa cyarabaye ndasi mu Burundi cyo torerwa umuti gute
ikibazo cya ruswa cyo kunyuruza amatungo ya leta cyarabaye ndasi kandi ubyihweje amabi yose ab'i Burundi ahanini ava kuri ako kazi iyumvire nk'umuntu akora mu kigega cya leta agahitana udufaranga twari kubaka ishuri ry'abana agahitana udufaranga twari kuvura imiti y'abanyagihugu akajya kutwubakisha igorofa yiwe ni icyaha kibi cyane rwose kiravuna intege abandi banyagihugu kandi rero aho bikoreye ni uko hariho uwo anyuruzeho amatungo hariho nuwo aya amufasha nuwo mufasha kaya muha kamukingira kibaba utusanga bagize akagwi akagwi bagenda bagacika ni mafia akashika mafia igihugu nigishobora gutera imbere igihe ibibazo byo kunyuruza amatungo ya leta bidahagaze aha hari mwenye mwanayo mali ucusanga ari nka cancer nta kintu na kimwe giheza ngo gishobore gukora ni ubutungane ndi buheza ngo bube kuko umucamanza wewe yamaze kuja muri ibyo bintu byo guhabwa ibiturire ucusanga arakamara amata imaza n'ibibazo igicibwa ni ryo soko rya mari menshi cyane gose niba hari ikintu cyari gikwiye guca cicarirwa vuba na vuba ndi rero mu majambo gusa kuko no muri izi ntwaro ziheze zizi gusa nizahera bose baba bavuga ngo tuzoshyiraho amategeko akaze aha n'abantu bayumva amategeko ya leta mugabo karondera iyo majambo yagiye ugahebura ntibibe rero amasigara cica kandi byo nawe nyene wagiye gutwara Urundi yarasubiyemo ni ikibazo rero azi neza yuko kibwizwa kwicarirwa nyabuna nyabuna agishire ku muzirikanyi kandi ntikizoba ikibazo coroshe kuko iyo abantu bamaze kunyuruza amatungo ya leta uca usanga barongera uburyo bwo kwikingira mbere ugasanga biragiyemo n'ibintu by'ubwicanyi n'iryo soko rya mabi yose kandi nta gihugu na kimwe gitera imbere kirimwo mwe nayo make
ego be mumushya ntahe ibarica ko Aloise muri mu Burundi eka intwaro zagiye zitandukanye zabaye mu Burundi zose zari zifite umugambi kurwanya twavuga ko ari kiza cya ruswa eka ikibazo kitigira kirangira ariko imigambi yose yafashwe ntiyabujije ko haba hirya no hino abantu babandanya kuba bakaboko ibintu imigambi nishasha yose yofatwa kugira ngo icyo kibazo kibe umuziro mu Burundi umuntu arye utwabiri yakuya hoko guki imigambi mishasha ufatwa ni
asa imigambi ufatwa ni myinshi cyane kuko ibyo bintu byarushwa byo kunyuruza icunga rya leta nibyo bituma kenshi abantu bose bihera hejuru ariko bihera hejuru hanini kuko nibaza ko yarabivuze bamesi umuntu umubwiye uti ima utumiliyoni 5 ngaho mu kigege wa miliyo 7 ico nikorera umutwara acatora acakura yo 20 akagwaza kontabura akakura 5 una urumva bikabandanya bikarandaga kandi ni kintu kibi cyane kuko leta mana badize kibazo kacanzana kacanzana kijanye ibyo daruko ubu urabona umwana agire bibete uno mwaka baramwize director ahantu mu mezi 5 akaba yubatse amahanga Ege tumaze imyaka 20 turondera amafaranga ibyo bihetaje ntabyo turubaka ariko ugasanga umwana aje university ararushije hanyuma wabaza umukozi wa leta uti mbega ubayeho gute ahembwe 300,000 ugasanga afite umuyaya n'umuboyi ahembwe 180,000 n'inzu abamwe 300,000 ugaca wibaza ibindi bikorwa icyo bikoresha cyangwa ko n'uwo muntu nawe nyine arajya ruswa hanze cyangwa ariba n'ukuvuga ni bintu birebire cyane bikeneye ikigwa gihambaye cyane nabwo umutegetsi yobifata atagiye ataciye ashiraho imigambi ibiherekeza byo mugora cyane no kuvuga ko ni kibazo gikeneye kujana n'ibindi migambi biherekeza no kuvuga uko abantu babayeho amafaranga yacu agasubira akagira agaciro ugasanga rero nk'umwari basiye kuba mu nzu y'ibihumbi 100 kubera ibihumbi 100 ifite agaciro nayo ubundi tugifatiye hejuru ko kiri cyonyine kurwanya ruswa naho ufite amategeko uraza inzego dufite ngaha turabisa ama brigade anticorruption turabisa ama parke ibintu byinshi ariko ntibihera kubera iki ni ikibazo rero gikeneye kwicarirwa
yego
kandi perezida abishatse bisanzwe birashoboka mugabo azogira intambamye ariko no kubishyiramo ingufu nayo mategeko abiherekeza akajaho
ego reka mu kanya gatoya mu gusozera nsabe umwe muri mwese terakamo ku giti ciwe perezida yatowe n'abanyagihugu general Evariste ndayishimiye umuterakamo mu arakama ari byo gusaba byorangurwa mu kanya gato cyane rwose bibe nk'ibintu mu ncamake ikintu mwo musaba nikihereka dutangure kumushyira ntahe na mese basubiye ko amasegonda 30
ego hanyuma reka ahubwo mbanze ndabwire yuko turamuteye impundu turabarundi abyo dutwarire twese ka Burundi ntaza twari umugambe ntaza twari ubwoko ntaza twari umutumba azo dutwarire twese hanyuma ahanini amajambo yashikirije igihe asozera kampani yari amajambo y'inkora mutima agerageze amajambo ntazabe amasigara cicara yayavuze abarundi n'u Burundi bari kubarumviriza nivyo bose bafashe nivyo bazoguma biyumvira yuko agiye gushira mu ngiro ibi bibazo rero twari ko turakurikiranya kuvyerekeye impunzi yibuke uko nabo nyene ari abarundi kandi u Burundi burakeneye yuko abana babwo bagaruka mu byabo bagaruka mu miryango yabo
ego me mushiga naye namwe Faustin Ndikumana akamo mwotera mu kuri igihugu yatowe General Evariste Ndayishimiye mu kanya gato cyane rwose amasegonda 30
ego naje vraiment ku mubarira yuko iryo banga ritoroshe urambye igihugu cy'u Burundi yuko kibaza yuko atazurikatsuki ibibazo ni byinshi hari byashikirije nk'uko nigezanye ko ndabivuga nyine kujya munsi wa kampani igihe yari karayisozera natwe twagarutse kubijyanye na cohesion ubukene tuye n'iki hanyuma igikomeye cyane basha guha ikibanza cyo kumviriza abarundi bose mu butandukane bwa byumviro akadusubiza ijambo abantu bagashikiriza ibyumviro ibyumviro bagushikirije si ibyo kumutegeka ntibatayumva ati bujyaje ndahumvise ibyumviro bishasha nko bwite cyanjye hoho twanarika dukwa twarasohoye n'igitabo yandikishije n'ingene Burundi bwokorogorana mvuga ko nanacifurije ku bazorongora Burundi muri aya matora y'2020 navuga ndacifurije leadership ivuga mu matora y'2020 kubara kwicyo gitabo nanditse niwe ndakivuri kuko ibiri mu mwondo ndabishikiriza ndabyitere nk'ibyumviro hanyuma arizafatira kubayifatire kabifatire ko icyo ari cyo gihari gusa twebwe turi ngaha bwaza tumuterera ibyumviro kugira icyo gihugu kiza twifuza kitagira impunzi ubukene bwagabanutse igiturire cyagwanirwe umurundi yidegembya Burundi usize na makungu iyo sura twifuza iyo image turi ngabwa cyo kumuterera ibyumviro
ego me
nico tujejwe ego
namwe mushiga ntahe baracya kwa Loise mu kanya gato cyane rwose akamutera
umutetsi ato murakoze cyane ubwa mbere no kumukeza ubwa kabiri tukamusaba ko twamuhaye inkoni akoresha yitwa dialogue kritiriya dialogue no kuvugana n'abantu kugira ngo iki kinogo kiri hagati y'abarundi mu bijanye n'imibereho mu bijanye n'ibya politiki mu bijanye n'iby'ubutunzi kihave twamusaba ko itunga ry'igihugu ryo igihugu ko ikaba abanyagihugu bose bakarisangira bose rive mu kagwe k'abantu kababiri cyangwa batatu gusa turamusaba ko yogerageza abantu bafunga ivyiyumviro atavya politiki atavyaha bimwe babona ko byo duwakome bakoze bupfungurwa tukamusaba ko impunzi zotaha zose kandi byabishoboye hanyuma rero twarire bose kandi byabishoboye kujya afite ingendo yo kuganira n'abantu ariko arameze arabishoboye yatwaye ingabo igihugu agitwaze amategeko kandi ntihagire nkunzi adufate twese ko turi cyo kimwe haba umugambi we na twebwe kuko umuntu agira icyo afite icyo akumariye uguhanura neza
ego me murakoze barashya ko Aloise murakoze namwe Faustin Ndikumana murakoze namwe bamese basubiye ko ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira muganire ni radio Ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane
murakoze cyane bashimiye